mwumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru.
Ndabasuhuje bakunze b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Iki ni ikiganiro gisoza umwaka gitangira umwaka mushya. Ikiganiro uyu munsi twahariye kubyaranze umwaka urangiye mu Burundi. Ni ikiganiro mwateguriwe mugenzi wacu Eloge Wirikaneza. Eloge mikoroni yawe.
Urakoze Etienne Karekezi. Abatumva mwese namwe ndabaramukije. Duhere kuri politiki. Uyu mwaka Burundi bwaronse umushikanganje wa mbere mushasha inyuma y'ikomborwa ry'uwahahora Rengiyome Bunyoni yari amaze imyaka ibiri muri ayo mabanga. Uyu mwaka Burundi buri mu bihugu amaso y'amakungu yose yatumberejwe ko bitumwe n'impinduka nyinshi zagiye ziboneka zirimwo gukurwa kw'ibihano n'umuryango w'umwe bwa Buraya, ukunagura imigenderanire n'ibihugu byinshi hari mu Rwanda imyaka hafi ndwi yagire yiminuze imipaka hagati yacu no Burundi yugaye, gukura ibihano ku bategetsi bakuru bakuru barimo umushikanganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, itorwa ry'abarundi mu nzego zikomeye z'akarere nk'umukuru w'inama nshingamateka yasa n'ibindi. Mu ntango z'uyu mwaka twaraye turangije Perezida Evariste Ndayishimiye yaronse imwe mu nsinzi zikomeye mu myaka ibiri amaze ku butegetsi. Ifutwa ry'ibihano igihugu ciwe cari cafatiwe n'umwe bwa Buraya imyaka indwi imbere yaho. Wa wundi ati abakiramukiwe nibo bakiramutswe. Umukuru w'igihugu ubwiwe niwe yigiriye i Bruxelles mu Bubiligi ku cicaro c'uwo muryango ahabereye inama y'ibihugu vya Afrika ibihuza n'umwe bwa Buraya kwerekana ko ibintu vyahindutse. Ni nyuma y'imyaka irenga indwi atamutegetsi w'umurundi yahonyoje kirenge. Atahutse Bwana Ndayishimiye yerekanye umunezero anavuga icyamushegeshe. Aha hari ukibuga c'indege ca Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi.
Hariho ikitatu ryoheye kubona hakira abarundi bacifuriza nabi Uburundi. Karabonye abarundi bakeyi bari kurusi. Naratangaye cyane mbonye uwatumira ari umunywanyi w'umuganga SNL. Ntiyumvira ntinone umuntu yoririnde yagiye kugira imyerekano ngaha mu Burundi umuganga we wari huri. Yemwe navuze nti hariho abantu b'imbura bugirire. Rero aho sinabishimwe n'abagayiye kujya kubwira amakungu ngo ibihano Burundi turababajwe n'uko Uburundi buvuye mu bihano bakabwira amakungu. Ni nk'uko bisutse mu maso. Kuko nta n'umwe yabaraba, nta n'umwe yarabakeneye abanuhanura nk'umugambwe SNL kwifatanya n'ujya mu Rwaregetabara wifatanya n'iterabwoba mu gihugu cya Leta iharanira demokarasi ya Congo, ukajya hamwe n'umugambwe wemewe n'amategeko muri iki gihugu cyacu bakajya kwiyamamaza ngira ngo umugambwe SNL zoheza utubwire ingene wabyifashe nko kuri abanywanyi babo batumba igihugu. Tubahamagarira yuko umugambwe w'ofisi tushikiriza tugira amanama mu ntara zose amakomine yose. Nta muntu n'umwe yitenda abona yimirirwa kuvuga. Tunanegera umugambo uba ufise akango nongoro nuca habona mbere ubutse ijambo tuwimye ijambo ntugize yo kugira imyerekano kubera tuzaba twawimye ijambo ejo ugende mwibarabara ushikirize ivyo vyiyumviro vyawo mugaje nize yuko nta mugambo uba ukivuga ngo urabuze aho uvugira n'abakuru b'imigambwe n'abakebura barere abanywanyi babo babaha akaranga mutima.
Ibihano vyakuwe ku Burundi nyuma y'imibonano myinshi userukira umwe bwa Buraya mu Burundi Claude Bocu yagiraniye n'abarongoye igihugu harimo umukuru w'igihugu hamwe n'indongozi z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Uwo mugabo waturuka mu gihugu c'Ubufaransa yavuze ko habaye impinduka ziboneka mu Burundi kuva Perezida Nevaro ye mu mabanga. Yanamwemereye guterera ibikorwa by'iterambere.
Mu bisata vyihutirwa twavuganye ku bibazo vy'amagara y'abantu, indero, kugwanya ukudahana hamwe n'intwari ibereye mu butungane. Twemeje ko twiteguriye gufasha Uburundi muri ivyo bisata. Impande zose zerekanye ko ziteguye gutera vyinshi imbere. Icuka kimeze neza cane ubu, twibaza ko ari icizere gikomeye.
Mugabo wamwe mu mashirahamwe yahanye agateka kazina muntu yavuze ko umwe bwa Buraya bwiyobagije amabi atari make akorwa mu gihugu arimo bwicanyi. Anshere niko yagize umukuru wa Ligiteka abivuga afatiye ku matohoza ishirahamwe ryiwe ryakoze.
Ishirahamwe Ligiteka ryashoboye gutohoza ku bantu 1,470 bishwe. Muri abo 619 bakiratogwa ibiziga hirya no hino, hakaba na 24 rero bishwe muri bimwe twita ubwicanyi ndengerabutungane, n'abandi 118 banyurujwe amazima yongo. Abashika 146 bishwe n'abakorera leta n'abandi amajana 1956 bishwe n'abantu batashoboye kumenyekana abafasi nabo nyine ntibasigaye inyuma be nabigeme guko amajana 255 barafashe ku nguvu imwe twita ibya furamu abambere babironka nabo muri leta turabahugira ngo bahindure ingendo mugabo kibonekeza nuko nta bikogwa bikurikira ibyegeranyo ntibabikorera ko kugira ngo barabe ko bohindura
ibi na Karina Terzaki ya no muri DHB ishyirahamwe ritohoza ku mabi yakorwa mu Burundi niko abibona.
Il y a eu quelques améliorations, c'est vrai, mais on assiste à une dégradation prononcée et très inquiétante. Je pense que
gusezerana guhindura ibintu n'ubutungana ariko ibyo biherera ku karimi kareje gusa hari cyobo kinini hagati y'ukuri n'idasezerana gushitsa nta gikorwa kiboneka nkuko ababarezwe igufa n'ababuri gurengero muri raporo yacu twerekana bigaragaza.
Et la réalité comme l'illustre les cas de torture et de disparition présentés dans notre rapport.
Tukivuga ku bihano umushikanganje wa mbere Gervain de la Cobucha nawe yakuweko ibihano imisi mike amaze kuja mu mabanga mashasha. Abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushe burengero ahavuka babwije ujya Amerika akanyamuneza bagize
twa byakiriye neza cyane gose biradufasha ibyo turonka mu makungu mwe bwa buraya turabushimiye kuba bwabakuye ko ibihano
turonka imfashanyo nyinshi ku buryo zivuye hanze biraturyoheye cyane kandi biratunezereje
mu ntango zo kwa cyenda niho bwanandira ko buca yaje mu mabanga uwo yasubiriye arenga iyo mu bunyoni yakuwe bitunguranye cyane bisabwe n'umukuru w'igihugu bamwe mu bashinga amateka nkaza ndaruvukanye bari muri komite y'inararibonye za Sende FDD umugambo uri ku butegetsi basabye abashinga amateka kudatakaza umwanya kubera se Barundi atabasabye gutora ahubwo kwemeza umubera umushikanganje wa mbere
baduhaye izina approbation baduhaye izina kugira ngo dutore yego cyo tubigenza gute kuko twobigenza nuko twemeza izina baduhaye nta kabro ikenewe nta matora akenewe turemeza dukoma amashi
yego
nimuvuge kimwe dukoma amashi
Gervain de la Cobucha yemejwe n'inama nshinga amateka yose harimo n'umugambwe SNL utavuganwa n'ubutegetsi agatongo rwa Saurongo yakaba n'umushinga amateka yasiguye impamvu we n'abashinga amateka b'umugambwe wiwe batashimye kubija kw'impaka
tugize iminsi twese twumva umukuru w'igihugu yidoga yuko muri leta yiwe hari abanebwe abantu badashoboye bitwara uko bishakiye mu bisanzwe umushikiranganji wa mbere niwe abwiriza kuca bikorera akazi ugero umushikiranganji wa mbere byamugoye umukuru w'igihugu akabona kumbure umwanya uri kuramureka kwifashisha inzego zijejwe amategeko n'amashinga amateka na yenda amateka je ndumva yuko ari ibintu bisanzwe
gusa rwasa n'abashinga amateka ba SNL banse kuja kwemeza abagize leta nshasha bagereranije n'umuvinyu mushasha mu rwavya rwa kera kubera atabatavuganwa n'ubutegetsi bayishizwemo na president Ndayishimiye yatigeze atobora ngo amenyeshe icyatumye yirukana umushikanganji wa mbere arenga iyo mebunyoni hari yabanuganuze ko yoba yiketse ko yashaka kumukombora ivyo vyagaragariye cyane cyane mu majambo umukuru w'igihugu yashikiriza imbere yaho gato mu bikorane by'umugambwe uri ku butegetsi no mu ndo yandi ari mu bikorwa rusangi hirya no hino mu gihugu
abagwanira kwa bakuru je baranduheza maconjera gumutse kuri mwezi ati ntacho reka daguhe intara witware maconja remera ati nshaka irya ntewe wicaye aragenda amwirimbwa mwezi ati ntacho ntaguhaye none ushaka n'igihugu mwezi atafata ingingo atora ingabo zija kugwanya maconja none maconja atagira ibyo hari icyo ari kure yapfuye atabaye umwami amaconja ntibasubize inkota mu bubati kuko bazopfa batashize none umujenerali hari umuntu yomukara bagaragire kudeta agaririmba uwo muntu ni araza ntacyo duhangane ku izina ry'Imana nzomuneshe ntagiye umuntu asubira kubahamura rero nagadabwire mu Burundi ntihazopfa asubiye kuba itembagazwa ry'ubutegetsi ntihazopfa asubiye kuba ingwano
imyidogo kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi yayerekeje ku bacamanza avuga ko bazingamisa igihugu
kubona abarundi bantora bakashira inzira yabo ngo ndabarongore ngasanga nta komine n'imwe ibuzemwo n'imiburiburi abantu 50 bariko bararira barizwa ari iki ubutungane mbwira umukuru w'igihugu wo cobiki wogira iki na cane cane uzirikana neza ico ujejwe ugatusanga bose bariko bararira
umuto akarira umukuru akarira bose bakarira none ico gihugu guhera ku mukuru w'igihugu arira umwe na gihugu akarira umunyamahanga arakeneye Burundi akarira ico gihugu ni cahere kandi ndagira kubera ubutunga ico gihugu citwa ngo iki
yumvire ndagenda mu komini
nyine cyubahiro mukuru w'igihugu twebwe ingorane dufise ni kibazo cy'abacamanza ubukene dufise tubutewe n'abacamanza ubu ntukiro nkurubanza utagurishije impene utagurishije inka utagurishije itongo ntugitunganirizo ni haba ubona ubwicanye buri kubara muri iki gihugu butegwa n'abacamanza aha muri ko muravuga ngo sivyo kandi ni ya pa justice publique iri ya justice privée tugende kugira rusasuma imanza ibihumbi amajana abiri na mwashitse mu mabanki urumva abantu ibihumbi amajana uno munsi bashatse bo kwicara mwumva harimwe batarozingara umuvyeyi ahitanane n'abana biwe baje kugwana kugira ngo ubutungane bw'abutungane mwumva abarundi bangana iki bagira bicara amarira yabo yarashikiriye je ndavuga imbere yuko ndira reka mbaze gende ndirira imbere yabo ninasaga ari barubura kigongwe nzoca mpeba ana kigongwe munyumvira ndiko ndarira imbere yanyu nta kigongwe munyumvira ndiko ndarira imbere yanyu munyita se barundi urazi guhita guheza kugira umuntu ngo papa ugacumuriza wakarira gahwera kandi murenganije ari wewe umurenganije kandi mwiyumvire aho mponyora hose ku munsi nakira ibirego birenga igihumbi kandi gasanti barira buse reka basindire mu kibanza cabo kuko mwe ntimwahora mubabona nta asambere general y'abarundi miliyoni 12 muzobona mugabariwe n'abantu badashika n'ibihumbi 10 reka rero ko bo bataje kuri stade ahantu bokwirwa ngo barire jewe ndire mu kibanza cabo kugira ngo mwumva iyo marira yanje basi muyumvirize basi muyumva marira yanje fisi abanyamahanga bafise imitahe yabo nibakiza mu Burundi muca muji inama y'ingene murya amahera yabo ntaho baburana mukaba muri mu manama murabona rero nimuza murabwira abanyamahanga bazana imitahe yabo mu Burundi kandi muca muyabiba ahantu hatagira ubutungane hoza umunyamahanga gute kuzana umutahe wiye yibwa ntagira umuburani umurundi asigaye yanka ewe kugira kore project ntiyemera avuga ati ndazi ko baca bayinyiba kandi nta wuntunganiriza none ndabihevye none cyo gihugu kizotera imbere gute muzoronka imiduga mukoresha gute muzoronka sentare mukoreramo gute mu gihe mudashaka igihugu gitera imbere ahatagira ubutungane nta terambere ritaribaye nta mahoro
na president ndayishimiye yatanyuzwe igihugu ciwe uyu mwaka cagiye kironka abaserukizi mu nzego zitandukanye zo mu miryango ya karere harimo we nyene yatorewe kurongora yase mu kiringo c'umwaka hari mu kwindwi undi murundi yatowe mu kibanza gikomeye inyuma y'utwara urukiko rwa yase ni Joseph Ntakarutimana mu kwezi kwa 12 yashimwe kuba umukuru w'inama nshingamateka y'uwo muryango w'uburasirazuba bwa Afrika yanabaye umurundi wa mbere atwaye urwo rwego atashe ku itariki ya 24 kwa 12 yavuze ku kibuga cy'indege cya Bujumbura uko yiyumva
kugira igihugu cy'u Burundi cyo giteka nka yirya ibintu by'imboneka rimwe kugwa nk'ibi Burundi buzosubira kubirangura haciye imyaka 33 kuvuga yuko ubundi busubira kurara amabanga nk'ayo gutwara rya inama nshingamateka hari imyaka 33 ni iteka ku gihugu cacu Burundi ko natwebwe ntitwagiye twitumwe twagiye turungiswe n'indongozi za kino gihugu turashaka mbere yuko twoshimira mukuru w'igihugu cacu Burundi mwevuye ku mutima kubona yahisemo twebwe muri benshi tumushimira kandi tumwizeza yuko tuzazomutetereza tuzazotetereza Burundi n'abarundi turashaka no gushimira rero n'indongozi z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kuko ari nabo batureze tugiye dufise ishaka yuko mu gihe imyaka itanu tuzomara hariya tuzoyimara ibintu bihugu turi kumwe mu karere bizovuga biti Uburundi aho bwari bwo bwarongora rya nama nshingamateka kwarabonye akarusho budusigiye isemo tekure cyane kuryo bavuga bati bwa bundi Uburundi batwetse koko aho natwe tuzobandaniriza dushima kandi hubatse neza ku buryo bitazobagora twifuza rero yuko namwe nk'abarundi mwodufasha tudutera intege kugira ngo iriteka twari dutewe rizebe iteka ry'Uburundi iteka ry'abarundi bose
mu nama nshingamateka ya CM wasasa yo bashasha harimo umudepite w'umugambwe Senere Katike Zimana yemejwe n'inama nshingamateka y'Uburundi umugambwe wiwe wamukuye ko amaboko agatoro wasavya mubabaje aburuka bikika
abashingwa mateka w'umugambwe CNR twitabiriye ibikogwa mugabo twabonye umenga harimo ibintu biteye amakenga duhitamo kutinjira bamwe barose ubutumwa ejo mu ijoro ijoro rikuze cyo baga telefone kare kangoye nabibonye mu gitondo yuko dusabwa kugenda mu bikogwa ntibatubwira ibyo bikogwa tuca gukora ibyo ari byo turagamburuka turagenda hama tubajije ababijejwe ko botubwira ibiri ku rutonde rw'ibyigwa kuri uno munsi nawe batubwira ngo ntabyo bazi mu nyuma turagerageza kubabaza batubwira bati nibyo kwemeza abashinga amateka bazoja mu nama nshinga amateka y'akarere ko buseruko bwa Afrika hanyuma turabaza ati none mwotubwira urutonde rw'abaja kukwemezwa batubwira yuko bidashoboka mu bisanzwe y'abantu baja kutumwa muri ubwo butumwa batangwa n'imigambwe kuva mu gambwe wacu akemezwa n'ibisanzwe mugabo twe tugiye kubaza amategeko icyavuga kuko hajya ntibatogwa ku mategeko y'inama nshinga amateka y'u Burundi ntibatogwa kwibwirizwa shingiro ry'u Burundi batogwa hisunzwe amategeko y'akarere amategeko nibaza uko bitegekanya babicurikiranije uri umushinga amateka ugashaka kuja kwitoza muri iyo nama nshinga amateka ubanza gutanga imihoho nuja gutanga imihoho wamaze gutogwa urumva rero iby'u Burundi ko nuko nyene ibintu ibiri hasi tubishira hejuru ibiri hejuru tukabishira hasi tukaca tuvuga yuko igihugu cyotera imbere gute
u Burundi uyu mwaka dusoje bwari yunze kandi n'igihugu kibanyije u Rwanda byari bimaze imyaka irenga indwi birabana y'ingwe byagaragariye mu kugurura imipaka hari kwa 39/9 uwo munsi nyene umuvugizi w'umukuru w'igihugu Alain Diomède Nzeyimana yavyambiriye kure mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta kuko bitari bwemezwe ku mugaragaro hafi ukwezi nyuma yaho umushikanganji w'imigenderanire n'andi makungu Albert Shingiro yaje kwemeza ko imipaka yuguruwe ariko ashimangira icyifuzo cya leta y'u Burundi cyo kubona Kigali iyiha bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera nkuru nziza mu 2015 bagakubitwa intaye mu gahanga n'ubutungane bw'u Burundi
kurya tutitorera ababyeyi nta muntu kandi yitorera igihugu kibanye nico gituma tubwiza ko ariko dushoboye kose kugira ngo dushe kubana neza ubu rero ibintu biteye kure imipaka y'u Burundi n'ibihugu byose byo mu karere yuguruwe haba mu mazi ku mipaka terestre n'ibindi abanyarwanda cyangwa abarundi abatanzania abaganda n'abandi barashaka kuza i Burundi atakibazo na kimwe biteye nkiyo umusuma aje kwiba mu muryango wanyu hanyuma gacahungira mu rugo rukurikira ubwo rugo rukurikira n'umugi migenderano nimeze neza cyane mu gihe umusuma akiri mu ico gihugu akiri mu wo muryango bambe bamugaburira bamujyamika mwumva ko bitokunda tukizera yuko ico gihugu kibanye kitoguza imigenderanire myiza hagati y'ibihugu byacu ari bibiri no kugumana abantu ku by'ukuri ataco babazanira mu bijanye n'imigenderanire n'andi makungu no bita yuko hubwara arabashitsi babateye ingorane babwiza kwikurako
abanyagihugu bakoresha imipaka hagati y'ivyo bihugu bibiri bibanye ivy'ibyaga bigari vya Afrika babwije urya Amerika uko bavyakiriye
nakiye mbona ibintu nta kibazo biteye cyo banyakiriye nyine abo twamaga dusabana bose mbona bangiriye ubwuzu banyakira neza nta kibazo nanafunguye banyeretse aho maresitora ndafungura nta kibazo
cyane cyane ari ingo zari zarabuza abagabo babo bari baragiye hakujya ku mbunzo kubura akazi bamwe mwe batwabonye ko kwaragaruka kuko bumvise yuko hongeye kumera neza
twarashobora tukore mu Rwanda tugashobora tumandire na mu Rwanda tukarangutse dufaranga twabasha kora utudaga
kandi nabo icyo badafise hariya mu Rwanda barasimbuka hano bakakironka
nkanje niho navukiye ariko nza gusanda umunyarwanda imbandi mu gihugu cy'u Rwanda size tuvugana
abarundi bagarutse ndetse twumvise tubihimiye kandi nabo baje banyotewe no kugira ngo babone n'abanyarwanda ubu rero ubwo mumbaze ubu uyu mugabo tubonaniye aha muri iri soko gutya nka kuriya niho twari tubonanye mfite ubutoto kuko nje ncuruza amabido nyine
kuko twagiraga ngo dushaka ukuntu tubone uturyo batuzaniraga hano ngo duhahirane bikanga wakinyuza bagufata ukabuhuye n'ingorane ariko nani kuba bwo bafunguye mukuru w'igihugu akaba yatugiriye izo mpuhwe rwose n'ahandi hose kuri imipaka yose bafungura abavandimwe bose bahahirane inzara igabanuke kandi kiba kibishimo cyageze ku mafaranga 1500 none se yaba abarundi bambukaga twari kubona ibiryo ku buryo bworoheje icyo cyo kinyumba tikiri ku mafaranga 500 kandi twazaga tukigurira na 20 mu gihe bagenzi bacu bazaga
namusabaga ngo natwe nubwo umupaka wacu wabweye nyine bweye na ruhororo ariyo mabaye nasabaga ko natwe yagira ikintu dukora natwe tukabara natwe twahambukira tujya duhura n'abahariya twebwe hariya imabaye baturuka imabaye twahahiranaga noneho twakishima kurushaho cyane ko bindi twishimye ibyakoze birahagije n'ibindi ntanye cyamunanira umve twabyumve byose ntacyo atadukore n'ibindi byose ntegereje nanjye ko nakumva avuga ati abanyabweye abo murenge babweye nabo bahure n'abarundi bavandimwe babo baruhororo babari bugufi kuko aribo dushyikirana neza bo turaturanye neza
aba bantu rwose bari badufitiye akamaro kandi natwe rwose tubafitiye akandi kamaro baje nyirabyumvise guhereje ko bafunguriwe turanezerwa pe turavuga tuti imigenderanire ubigenze neza umve abaturage twanezerewe byaje nk'imyumbati amakara.
Munyuma leta ya Burundi yohereje intumwa zija guhimiriza impunzi zahungiye mu Rwanda gutahuka. Zari zirongowe na Lieutenant General mu gipolisi André Ndayambaje.
Ubutumwa dufise guko leta y'u Burundi yifuza cyane cyane kubakura mu buhungiro barimo kubera atambo nimwe yerekeye umutekano yerekeye ibikorwa by'ubutunzi yerekeye ibindi byotuma baguma hanze ahubwo bihute bagende gufashanya n'abandi barundi kubaka igihugu kugira imigambi iterambere igihugu nabo nyene biteze imbere dukura umuzigo ku gihugu kibanye cy'u Rwanda umuzigo wo kufasha izo mpunzi mpamvu nyinshi zatumye bahunga icyo gihe zisa nizaheze ariko bose ntibahunze kimwe hariho uwo bakumbure ibyo byaheze we bitamuraba yifuza ko ingwane ziwe nawe zova mu nzira abafise ibibazo by'ubutunzi ibibazo by'imburano bafise n'ibindi bitandukanye ibyo navyo nyene tuzabishikiriza baheze barabe abo nabo bagifise izo ngorane nazo nyene zive mu nzira kuko uhunguka no guhunguka ushatse ariko kandi no guhunguka umutima uri munda.
Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikanganji bujejwe impunzi Philippe Habinshuti yemeje ufatanye hagati y'u Rwanda n'u Burundi muri ico gikorwa.
Kwanda maganije kuri experience nako dufite tubereka ko ari iyo ntambwe ya mbere kuko umuntu wahunze igihugu ikintu cy'ambere cyatuma afata umwanzuro wo gusubira muri icyo gihugu nuko ubuyobozi bw'iki gihugu bumugaragariza yuko cyatumye ahunga cyangwa se n'icyamubuza gusubirayo kidahari ndetse ko n'ibibazo bishobora gukomeza kuganirwaho kugira ngo urese yumve yuko atashye ariko atashye ahantu atekanye afite umutekano. Iki rero ni ikintu urizi gahunda zo gucunga ibijyanye n'ibibazo by'impunzi nicyo kibanze niyo ntambwe ya mbere kwiye guterwa tukaba twishimira ko yatewe uyu munsi
mwikambi amahama mu burasirazuba bw'u Rwanda hari impunzi z'abarundi hafi 1039 abahaba berekanye impungenge bafise zo gutahuka
ugambe nabe cyo twahuka turakiri nagende kimwe n'ubwicayi tuvuga bitakivugwa twese tukumvikana mu kubuga ubwira kora ndakoresheje twishe mu kuri igihugu mu minsi avuga kwarira kora ngagende abantu hose ikibafashe yari cyubahiro mukuru w'igihugu arira n'abaturage bakarira reka tubasabe bajya kuba wakumbura ibibera mu ntara perezida ntabimenya hari ayicwa ntabimenye mugende mukemure kijya kibazo na cyane cyane nyakubahwa perezida w'u Burundi mu muhoza amarira kandi natwe tuzoba duhoze imana ibahe.
Izo mpunzi zahunze igihugu mu 2015 inyuma y'imvururu n'indyane byaturutse ku kindi kiringo cyateye imari cyanya kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza. Abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bari bavuzeho gihonyanga bwizwa nshingiro ry'u Burundi n'amasezerano ya Arusha. Uyu mwaka ntingingo urukiko rwa YASE ruyobowe n'umurundi Network Kayobera rwafashe muri iyo dosiye yamenyekana. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yabikurikiye.
Kubwingingo ya sentare y'iyungururizo y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ijwi rya Amerika rifite ikopi igenwa n'ikiringo cha gatatu canya kwigendera Perezida Peter Nkurunziza w'u Burundi vyarahunyanze amasezerano agenga uwo muryango n'amategeko agenga u Burundi harimwo nibwirizwa shingiro n'urubanza rwari rumaze imyaka indwi muri sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ruje kuvuguruza igisata ca mbere c'iyo sentare cari cerekanye ko atabubasha gifise bwo gusuzuma ingingo iba yafashwe n'inzego zo hagati mu bihugu nka sentare yubahirize bwirizwa shingiro ari nayo yahaye ububasha nyakwigendera Perezida Nkurunziza bwo kwitoza mu mwaka w'2015.
Umunyamategeko Dieudonne Bashirahishize yari mu bari baritwaye muri iyo sentare yabwije ujya Amerika icyagikwiye gukorwa.
Iyo sentare yemeje yuko umugambi uri ku butegetsi washizeho Nkurunziza watembagaje amategeko yose y'igihugu nayo mu karere igihugu cagirako. Ubu rero ubwo rubanza ruje kwerekana abatembagaje ubutegetsi abaribo nabo batembagaje amategeko y'igihugu cagirako. Iyo sentare yemeje yuko muri 2015 umugambi uri ku butegetsi washizeho Nkurunziza watembagaje amategeko y'igihugu nayo mu karere mucamwumva ko haheze imyaka irengandwi tugira ku kinyoma tugira ku gikenye
Tugarutse hagati mu gihugu ku ncuro ya gatatu leta yankiye amashyirahamwe n'abavyeyi baburiye abana mu kibimba hagati na hagati mu Burundi mu bwicanyi bwakurikiye urupfu rwa president Melchior Ndadaye mu 1993 kuja kwibuka babo. Terence Mushano haserukira ishyirahamwe ya Sage Genocide Cirimoso rihanira inyungu z'inkewa z'abatutsi yavyiyamirije.
Baraberetse ko arandi mashirahamwe baheruka kwemerera zazirikana zavode zozo nta n'uruhusha zisaba abantu batase umuntu umwe agaca avuga ngo tube turisubirije hamwe bibaza ko abavugiye bose leta yoreka kugira ibintu by'amacakubiri hagira abo yemereye n'abo yankiye kandi kwibuka abantu biraruhura ubundi nabo batababankiye shumite nabo bata mu mutima nuko tubibona
mu rw'igihugu jejwe kunywanisha no gusubiza hamwe abarundi sever nabo bakomeje kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu rwimo rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi mu 1972 no kwemeza ko ubwo bwicanyi ariho nyabwoko ryakorewe abahutu. Pierre Claver Ndayicariye mukuru wa Sever.
Uno munsi tukididinganya turavuga iho nyabwoko byakorewe abahutu mu Burundi tukavuga crime contre l'humanité ubwicanyi budasanzwe bwakorewe abahutu mu Burundi mu gihugu cyose.
Ariko President Evana hava muri ubwo bwoko akaba yanaroye mu ishamba kurwana yiteguriye kumusesera amaraso yavuze ko ataragera kwayo mahano yitwa iho nyabwoko.
Ari haba cyabaza ati none ko severe yamaze kuvuga ngo byirindwe na kabiri ngo ni ho nyabwoko yagiriwe abahutu ko leta tacivuga ari haba ngo leta avuga n'ingoga urarabana none igihugu cunguka iki none tuzoza turafata kamanyu maze uburongozi bucyavuga ngo ko muzaha kamanyu reka ya barafise igikorwa batumwe n'itegeko ico gihurongozi bw'igihugu buzoheza rero gakiri ico cegeranyo buce bwiga ingene bugikoze mugo no munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako tuzoruhukira he muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere
ibi byaguye neza amashyirahamwe yahaniye inyungu z'inkewa z'abatutsi
yakebuye iba severe siba n'izindi nzego zemeza ibyo byaha bakwiye kubyitondera mugabo kugira bigende neza na leta yo kwikora kuri oni bayitinyira iki
arakenewe ko haba humvikana akaba winyanyura cyane cyane iteko rihari uyu munsi kugira ngo hashigweho itegeko rihumuriza imigwi y'abandi bose kandi hagaca hashigwa mu mugwi abantu abashinga nahe n'abapfasoni bivya n'ijambo ari bantama kemwe bashobora kurondera ukuri mu ntumbero yo kunywanisha abarundi ariko atari kuzura kaboze gusa amajambo rero y'umukuru w'igihugu ashobora gufasha mwanisha uha umwizero abarundi
turetse makungu n'abashyirahamwe yakoreye hagati mu gihugu arimo mu rwego rw'igihugu jejwe hagati ya kazina muntu Hussein Dahash yemeje ko habaye impinduka zikomeye mu gisata cyo kubahiriza agateka ka kiremwa muntu. Six Vinyini Muraba mukuru wa CNDH yabigarutse ko kwa 10 kwa 12 hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka kazina muntu.
Uwo munsi uhimbajwe mu gihe Burundi bwanaguye imigenderanire yabwo n'amakungu. CNDH irashima ko kuva amasezerano mpuzamakungu yemejwe hamaze kurangura ibitari bike mu bicwanye n'agateka kazina muntu. Mu byaranguwe harimo amategeko yashizweho, ingingo zafashwe, imigambi yashizweho, hamwe n'inzego z'igihugu zishinzwe guteza imbere agateka kazina muntu. Aho twovuga umugwi ushinzwe gutohoza ukuri no kurekuranira, umugwi ujejwe iby'amatora, hamwe n'umugwi ujejwe no kugwanya ihonyabwoko, hamwe n'ubushikiranganji bw'agateka kazina muntu. CNDH yongera kuri urwo rutonde amategeko atandukanye yashyizweho nk'irikinga rigahana urudandazwa rw'abantu, itegeko rikinga mabi akoregwa abakenyezi n'ayandi. CNIDH isabye inzego z'ubutungane kwisunga amasezerano mpuzamakungu ku bijyanye no guca imanza. Irashima ingene ubutungane buriko burahana abahora bibaza ko bari hejuru y'amategeko. Irashima kandi intambwe ubwingenge bw'ubutungane bugeze ko mu gutunganiriza bene gihugu.
Ariko amashyirahamwe atohoza ku mabi yakorwa mu Burundi nayo yaba y'abarundi na mpuzamakungu yemeza kwitotezwa ry'abatavuganwa n'ubutegetsi ryakomeje murindi niba ritarushirije uko byari mu myaka ishize. Mwakoze mwebwe mwese mwakurikiye kino kiganiro dusangira ijambo cyo kuri uyu munsi. Eroje ulika neza na kibate gulie nda bifurije mwaka mwiza mubanyu na mubzanyu uza nuzo basange ya huu wabasize. Tukibukanye wakarijoshe ata ukanga kile kakavuze. Na yukuramba bitangwa na Rurema tuimusabe na hubuta.
Turagushimiye Eroje ulika neza ku kiganiro utugejejeho namwe nshuti mwatwumvise mwese nongere mbashimire mbifurize umwaka mushya muhire uzababere umwaka w'ubuzima bwiza. Hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi murakarama.